Umuhinga mu bijanye n'ibinyabuzima akaba n'umwigisha muri kaminuza y'Uburundi Jacques Nkengurutse asigura ko byoroshye ko abantu bitiranya ibitegwa bishobora kuribwa hamwe n'ibitaribwa ahagarara cyane cyane ku bitegwa ahanini bifise amababi ameze cyo kimwe kandi byose bikerera mu kuzimu ni mu gihe hari imiryango ibiri y'abatwaye ku mutumba wa Kavumu muri komine Kanyosha y'intara ya Bujumbura baherutse gufungura igitegwa bitiranije n'ico bamwe bita ikire abandi igisunzu arico inyame mu gifaransa maze kikabatwara ubuzima shimira imana Jane n'umukenyezi ari mu kigandaro kubw'ico gitegwa bariye mu muryango
kimeze nk'ikire bwa gisunzu mugato maze kukirirumba cyaciye kibubumara abantu cyarararice barapfuye natwe twarariye natwe turarembye aha turagwaye n'abana bo mu mugongo baragwaye mu muryango dusigaye turi bane hamaze gucikana batatu
umwigisha Jacques Nkengurutse avuga ko amasanganya nkayo yama yashitse agahanura abantu kwamabiyubara gufungura ibitegwa by'ivyimeza badahanuje
amasanganya nkayo arabaho kandi arakunda kubaho umuntu akajya iki acita ikindi hamakaba kiba kimwo uburozi kikamuhitana bisigura yuko abahinga mu bantu bafungura ibimwe badatera bimwe bahamwishamba rakeyete bahanura yuko umuhinga kujya ivyimeza ndabise ivyimeza ko yari bitaje babararimye n'urya igitegwa ahawe canke ahanuwe canke abwiwe neza n'umuntu abaho hantu kimera yuko kiribwa nayo bundi hoho biroroshe yuko umuntu yihenda ku gitegwa akiravye inyuma akiravye amababi akiravye uburyo kimeze inyuma akacitiranya n'ikindi yakiye kamuhitana
uretse ko abantu bashobora gupfa kuko bariye ibitegwa bitaribwa bashobora no kugira izindi ngorane mu magara yabo uyu muhinga mu bijanye n'ibinyabuzima Jacques Nkengurutse atanga karorero kabagwaye mu mutwe bivuye ku byo bihereje nk'aba batwabo mu ntara ya Bujumbura
novuga akarorero bampaye mu Bubirigi aho abataliyano bagiye gukora gupagasa mu gihugu cy'u Bubirigi bagiye hanyuma bakagera mu ishamba imvura yaguye hamwe bimwe tarotone igihe cy'imvura imeze neza maze bakamura ibizinu babona bisa n'ivyo wabo bahora bajya barabijya cyo ntivyabagandaguye ntivyica ariko byatera akaboregwe urumva ico bita alucination byatera nk'ibisazi abantu babona nk'abasazi bagiye kuraba basanga ntanzu kw'abanyoye bari ivyo bizinu ariko barabona ko neza na neza ivyo bizinu vya ivyo bamenyere nta nubo babarije barabijya nico gituma avuga yuko umuntu yageze ahantu akabona ivyo kurya ivyo mwishamba atari biterano imbere kubijya ubanza kubaza abantu bo ngaho n'ubico kintu bakije korosha kuba bisa ariko byukuri bitandukanye cyane
nubwo ibintu bimeze uko abajeje intwaro ku mutumba wa Kavumu bavuga ko kubwo ubukene bw'ibifungurwa abantu bafise bashobora kwama bihereje be ni ibi bitegwa bitaribwa umukuru w'agacimbiri kibasu ko kuri uyu mutumba asaba leta kugira ikikoze mu kugwiza amashyira hamwe atanga akazi mu gihugu
kwa twagumye tuza turaharura yuko nubundi kubera abantu batakize kandi baharura ko nubo bana nkubu bo kwakira kubera inzara nubo uwo mutama kazi urumva ko abuze ko inzara ibishe twasaba n'ukuri ibi bibaye leta idufashe igaruke nk'aba batwa bakuru uyu muhana mbogo irabe kinjwa kubafashisha amashyira hamwe agwire babaha akazi niba uri bari ari nk'utuntu azabara bafashisha atwe gwe tubatware tubatwara n'ukuri biratudenda twabuze ico dukora n'ico tureka twabuze iyo tuja niyo tuva je njewe kuva ku munsi wa kane sindapfa mvuye no ngaha muri uru rugo nguma ndumuntu nguma ndi hagufi yabo ndaba nk'impene ziri iki kintu ntibave bayigiye impene cyangwa inkoko ipfuye grave duhamba imiryango myinshi
mu bantu 16 bagize imiryango ibiri y'abatwa muri komine Kanyosha bihereje igitegwa bitiranije n'igisunzu bagikuye aho bagiye guca ingero kimaze guhitana ubuzima bw'abantu bane bandi bane n'indembe mu bitaro abandi nabo bagwariye mu mihani wabo abajeje intwaro muri iyo komine bavuga ko icyo gitegwa nyene cyahitanye ibitungwa bigizwe n'inkoko zine hamwe n'impene imwe ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.